si Mwiza.
Dusangire ijambo.
Mu biganiro byacu mu minsi mike ishize twagarutse cyane ku bijyanye na politiki n'abanyapolitiki, abategetsi, abayobozi n'abatavuga rumwe nabo. Ibyo byose ariko bihinduka umunsi ku wundi, yaba ari politiki mu gihugu runaka, yaba ari abanyapolitiki ndetse n'inzego z'ubuyobozi birahinduka. Leta yo ihoraho ni kimwe n'umutungo kamere, umutungo uri mu butaka mu gihugu runaka. Ibijyanye n'ubutare n'agataka ni umutungo ntagereranywa buri gihugu gifite, kandi akenshi abantu benshi badaha agaciro. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka cyane ku bijyanye n'uwo mutungo uri munsi y'ubutaka. Ni ikiganiro kigaruka cyane ku butare n'agataka mu Burundi. Turaha ijambo mugenzi wacu, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu Burundi, Eloge Wirikaneza.
Kaza mu kiganiro dusangira ijambo, tubaganirira ku gihe cy'igihugu kijyanye n'ubutare n'agataka mu Burundi arico BM. Mu kiringo cy'umwaka umwe kimaze gishyizweho, icyo kigo kimaze kuzana impinduka zitari nke. Nk'urugero, cinjiza ubu amatoni 80 mu kwezi, mu gihe muri icyo kiringo nyene umwimbu utarenga ibiro 400 ku butare bita twate mu Gifaransa, aribwo Castellite, Coltan na Oframite. Jean-Claude Nduwayo, umuyobozi mukuru wa OBM, yemeza ko kurwanya ubusuma n'ibihano bihanitse ku banyobozi ubutare biri mu byatumye umwimbu wa mwinshi cyane. Umuyobozi mukuru wa OBM atangura tubwira uko yishimiye urugero inzego zose zishitseko mu gukorera hamwe zirwanya urudandazwa rwa magendu rw'ubutare n'agataka.
Mujyanye n'igisata cy'ubutare n'agataka, akarusho ni kanini cyane. Nubamenyesha yuko turavye ubusuma bwahora buba muri kino gisata ubu bwaragabanutse ku rugero rushimishije. Icya kabiri ni uko kubijyanye n'agataka, ni ukuvuga amabuye, urucekeri, gushatura amatafari, byahora bikorwa hatisunzwe amategeko leta nyine n'agataka atana kimwe ihakuye. Ariko ubu mu gihugu cyose barazi yuko umuntu kugira afisatura amatafari, acukura amabuye, acukure umusenyi, ateza kugira icyo atanze kugira ngo asahirize leta, aho harava uburyo butari buke. Mu gisata cy'ubutare hariho abashora mu kinyegero ubutare hanze batari bake, ariko ubu twavuga ko bisa n'ivyaheze, kuko abene gihugu, abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, abajejwe ubutungane bose baramaze gufata iya mbere mu kugwanya bene izo fraude mwene ubwo bunyonyezi. Ndetse akarero nubaha ko mu gice cya mbere cy'uyu mwaka byari bimaze kugaragara yuko inzahabu zigira kabiri mu bintu byinjiza amahera y'agaciro mu gihugu. Ni inyuma ya kawa, inzahabu nicyo kintu kizana amahera menshi igihugu cy'u Burundi gishora hanze. Ariko ibyo ntizari bwigere biba, ndetse ntibwanaharugwa. No ku bundi butare turabona yuko ubutare busigaye bushorwa hanze ari bwinshi ugereranije n'iminsi iheze. Nk'ubu twaramaze kurenza kure n'iyo amahera igisata cy'ubutare cyahora cinjiza mu mwaka wose.
Ni ukuvuga ko iki kigo icyo cyazanye none ni iki, kugira ngo mushobore gushyira kuri iyo ntumbero cyangwa mushobore kwinjiza ibyo byose ko inzego zari zihasanzwe mu gihugu abatorokanye ubutare bari bahari mu kimbwa hahandi igipolisi cyari kihasanzwe, none ni ikihe kintu mwebwe navuga ntimwazanye nk'akabijya?
Ikintu cyose kiva ku ntumbero n'ihangiro. Ego ibyo bikorwa byarakorwa, mugabo ugasanga bikorwa n'inzego za leta washaka, ariko inzego za leta zidafise uburyo buhagije. Ugasanga bakorera ngahi Bujumbura badafise ababaserukira hagati mu gihugu bashobora kubakurikirana mu bikorwa byabo bya misi yose, ko icyo gihe umuntu yabakeneye kugira fraude yarabona ati babandi baduze, amaze kubona ko baduze agaca ahagarika. Haheze iminsi mikeya akabona ko bamanutse bagaca basubira. Ariko ubu ikigo OBM kimaze kujaho, hakabaho kwigisha no kuja inama n'abajeje intwaro, ubutungane, kwivuna abansi, umutekano. Twaragiye hamwe turaraba icyo umuntu wese yokora kugira ngo ubwo munyonyezi ujanye no gushora hanze itunga ry'igihugu bicaye mu mategeko ukuntu bwohera, ukuntu abo bantu bimba badasabye impusha uko byohera. Munyuma yaho duca turungika abantu bazakora mu gihugu hagati ubu mu gihugu cyo Burundi turafise ahantu hatanu ibigo bitanu bito bito biduserukira ahantu mvuga nko mu gice cy'uraruko hariho ingozi abari ingozi rero baca baraba intara za ngozi Kayanza Muyinga na Kirundo akabaho hagati mu gihugu aho bari Gitega mugabo gaca baraba intara zose hagati mu gihugu no kuvuga Gitega Muramvya Mwaro na Karuzi gaca baba mu Bumanuko aho bari Makamba ariko bagaca baraba intara ya Makamba ya Rutana ya Rumonge na Bururi hacabaho mu Burengero bari abari abakarere ko mu Burengero bari ngahe Bujumbura bagaca baraba igisagara cha Bujumbura intara ya Bubanza ni intara ya Cibitoke agaca bara akarere ko mu Buseruko aho abakaraba bari mu ntara ya Ruyigi bagaca bara rero intara ya Ruyigi ni intara ya Cankuzo abo rero baradufasha cyane kuko bamwe bari ku mirimo iminsi yose bakama bari mu burere bwose akarere bajejwe bamari ko barakagendura umuntu ntibikunda ko yinyegeza kuko umwanya n'umwanya baba bahagararaga
yego muri iki gisata turumva ko mumaze kwinjiza amafaranga injye muri gaca leta mukongera mukagwanya urudandazwa rwa magendu ariko kandi muri iyo gaca ubutaye n'agataka harabagira bati Burundi bushobora kuba bufise no bimwe bita masite ahantu ho kwimbura ubutaye n'agataka mugabo hatagiriwe ivyigwa mbega navyo mwoba mumaze kuvyumvira ko kugira ngo Burundi bushobore no vuga nti kubyaza umusaruro ubwo butare butaraboneka
eh kuvuga yuko hagiriwe ivyigwa nivyo ahenshi himbwa nta vyigwa biba vyarabaye naco gituma tuvuga ko ari kwimba hakoreshejwe uburyo bubayabaye ico mu gifaransa bita exploitation artisanale aho basaba yuko bahamaze kuba ivyigwa n'ahantu bakoresha uburyo uhanitse uburyo buteye imbere ego mu bindi bihugu nka za Mali n'ahandi naho habera kwimba ubutare hakoreshejwe uburyo bubayabaye haba harabaye ivyigwa mugambi gihugu cacu sitegeko sitegeko mbabe harabaye ivyigwa ari naco gituma ningorane mugabo bisaba uburyo kugira ngo dushobore kuvuga yuko hose bubanza hakaba ivyigwa mugabo ntitwovuga yuko bituma abenegihugu bimba bakora ako kazi bataronka ubutare kuko ahanini hari naho usanga haramaze kuba ivyigwa harabereye ivyigwa naho ariko harabereye ivyigwa abenegihugu bararekuriwe kuhimba ariko bakabanza kuvugana n'uwo muntu ariko arahagirira ivyigwa habanje kuba ivyigwa vyofasha mugabo ntivyofasha ikintu kinini cyane na cyane cyane yuko itegeko rivuga yuko uwimba adakoresheje uburyo buhanitse akoresheje uburyo bubayabaye naho amanuka mu kuzimukiriza akarenza imetero 30
hanyuma ku bijyanye n'ibihano ngo tubwira abantu bivanye n'ingene bafatanywe ubutare bwa magendu canke bariko bimba mu buryo budakurikije amategeko ngo tubwira ibihano mu buryo kanuni ingene bitekanijwe
ego mu gisata kijyanye n'ubutare n'agataka ibihano ntimubeshe ni ibihano bihanitse cyane kandi aha icyo twomenyesha abatwumviriza nuko yaba uri kwarimba amatafari yaba ari kurimba ikariyeri cyangwa amabuye yaba ari uri ko arinda inzahabu cyangwa ikorota ndetse ubutare bwose n'icyose kiva mu kuzimu kijyanye n'ubutare n'agataka ibihano ni bimwe nubara ndetse hariho ibihano ubwa mbere biri mu gitabo mpanabyaha ibyo bihano navyo nyine birakurikizwa iruhande y'ivyo hariho umunyororo uva ku myaka 10 gushika ku myaka 20 ni hadabu rifa ku mafaranga y'amarundi imiliyoni 200 gushika ku miliyoni 300 ku muntu wese anyegeje nibigira nkana ubutare bushasha yubuye haratekanijwe umunyororo w'imyaka iva kuri 5 gushika ku 10 ni hadabu rifa ku mafaranga y'amarundi imiliyoni 50 gushika ku miliyoni 100 canke ndetse akaronka igihano kimwe muri ivyo ku muntu wese akora ibikorwa byo gutata byo kugira ubushakashatsi ugucukura ubutare amakariyere canke ibikorwa byo kwimba mu ntumbero yo kugira ubushakashatsi harategekanijwe umunyororo w'imyaka 5 gushika ku myaka 10 ni hadabu riva ku mafaranga y'amarundi imiliyoni 10 gushika ku miliyoni 20 umuntu wese ahinduye inzandiko zijanye no gutanga impusha ugasanga ariko akoresha impapuro za magendo cyane ugasanga yahinduye amatariki uwo ahanishwa ico gihano muri rusange ibihano bijanye n'ubutare n'agataka ugize fraude muri ivyo bintu ni bihano bihanitse cyane nta gihano uzosanga kiri munsi y'umunyoro w'imyaka 5 ndetse n'amande menshi muti birahanitse ivyo bihano ntiko vuga ko bihanitse ego ntivyoroshe kandi kuvuga ko bihanitse kuko ubusuma bwari bwabaye ndansa kandi ivyarafashije cyane kuko twama dusanga abarundi bamaze kwibagira igihugu cyabo bakaza guteza imbere ibihugu bindi aho batari bakigera umutwe ugasanga umunyamahanga aje kwimba ubutane mu Burundi akoresheje uburyo bwayabaye kandi kizira mwisanzwe umunyamahanga kugira yimbe mu gihugu cy'u Burundi ategezwa kuba aje gukoresha uburyo buhanitse ivyo gukoresha uburyo bwayabaye nibwo abantu nivyo barundi imiseze muri yuka uko twagiye tubona n'abanyarwanda baza iruhande yo kwimba bakishikira mu gihugu baje kwiba ubutane ntibarinde n'abarundi babushobora bo benebwo mugabo bakaza bakishikira ibi bihano rero aho bamaze kubona yuko bihanitse kandi bakabona yuko bitanguye kuja mu ngiro ahambere turashimira abajejwe ubutungane kuko basigaye bakurikiza barakurikiza amategeko ukwari byaratumye abantu bose bagira bifuza kugira fraude agatima kijura baraheba ikindi ndetse nabandi wabona yuko bitwaza ngo ni nakaya dutumye kuko ivyo vyarabayeho ari navyo vyatuma kenshi haba ukunyuruza kwimba bidaciye mu mategeko ubutare wasanga abantu bariko baritwaza abategetsi kanaka ariko ubonye n'icubahiro umukuru w'igihugu yarakoresheje amanama atari make ndetse n'ubu akibandanya ahagiye aragerageza gusigura akerekana yuko ata muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko ivyo bikaba vyaciye bituma abajejwe intwaro guhera hasi ndetse umuntu wese mucajejwe akabona yuko akwiye gucungera inyungu z'igihugu
ariko muri ibijyanye n'ubucungu no kucukura ubutare nyene hari abantu bagira bati twebwe ntidushobora kubaho ngira ngo turonswe amafaranga make yo kugurisha turavye ntidushobora kubaho tudajya mu bihugu bibanyi aho baduha amafaranga menshi ibijyanye n'igiciro by'ukuri abantu akunze kwitwaza mubona ari ibyo
ubwa mbere hoho imbere y'uko novuga igiciro igitabo cy'amategeko kiravuga yuko uwo muntu akora akazi nk'ako ahanishwa umunyororo uri hagati y'umwaka umwe n'umunyororo w'imyaka 20 ni hadabu y'amafaranga y'amarundi ava ku miliyoni 10 gushika ku miliyoni 20 kuvuga uwo wese afashwe ashoboye ubutari hanze ikindi nomenyesha abarundi nuko imbere yo kuyumvira amahera nk'uko abarundi bayise amahera arahera mugabo igihugu kiguma ari wawe duteza kubanza kwiyumvira ineza y'igihugu je nkavuga yuko nivyo atari vyo ari naco gituma hariho abarekuriwe kugura ari vyo twita amakontwara niyo yonyene arekuriwe kugura ubutare abo rero baba barundi baba abanyamahanga bararekuwe sinumva rero ukuntu kumure bageze mu Rwanda ariho vyozimba mugabo uwo munyamahanga aje mu Burundi agaca bazimba aca jewe ndavyita ivyitwazo bidafashe ubundi ibiciro ku butare ibiciro hari ibiciro mpuzamakungu ni nka kujya bavunja amahera y'agaciro ubwiye no kubuhingangurukana bumenyi ushobora kubona ati idolari umunsi ryavunjijwe aya iyero uyu munsi ryavunjijwe aya no ku butare niko bimeze ubwiye urabona ati inzahabu ubigeze kuri aya koruta igeze kuri aya kwivure igeze kuri aya butare kana akabweze kuri aya ari naco gituma ivyo ari vyitwazo bidafashe kumbure ikintu cigeze kuba giteye ingorane kandi cyumvikana nuko hari gihe abadandaza bameze nk'abahagarika kugura ubutare ivyo zaratumye abimba ubutare bacukura ubutare babushora hanze ko bitwaza kwa amatagisi yo bari hejuru mugabo icyo naco caratorewe inyishu aho itegeko ryasubiwemo na cyane cyane kubijyanye n'inzahabu aho batanga amafaranga 2% ya tax mugabo akaba yarahindutse araja ku bice 7% 0.07% ivyijana indwi aho rero amakontwari yasubira kugura kuburyo ata muntu n'umwe atacitwaza na kimwe umuntu yoronka kugira ngo avuge ko yashoboye ubutari mu bindi bihugu
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ingendo hano Kampala Uganda
Jende mkisagara cha Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
twibutse abakomeje kutwumva kuri iki kiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika kuri mikro muri kumwe nanje Eroje Urika neza turi kumwe n'umushinga ntaye Jean Claude Nduwayo umuyobozi mukuru w'ikigo BM gishinzwe ubutare n'ubutaka mu Burundi
umunsi heza tugeze kumva mbere umukuru w'igihugu atanga karorero kibiro mwa mosque yemwinjiza ugeranije no mu myaka iheze tugomba mengo na karorero kanini kuko yatanga nko kuvuma ngo kubiro mirongo ahaba hanga umva nk'ibiro nka 30 ubuhazwe haba ibiro hashiki bishiki ibihumbi mwotubwira hari uwikoze ati ndego kose gukabya
oya ntabwo ari gukabya na gatoya kuko mu minsi heze warasanga himbutse nk'ibiro amajanane mugabo ubuntu
bakirirwa
mu kwezi ariko ubuntu bamenyesha yuko muri rusangi turonka itoni 27 nukuvuga aho usanga turonka itoni zishika 80 ku kwezi za burya butare twita truate castellite corta na wolframite ikindi nababariye yuko muri iyi minsi inza habu dushora zishoka ni nyinshi cyane ku buryo zisigaye ziri zigira kabiri mu mahera y'agaciro aboneka muri kino gihugu mu bintu leta biva mu Burundi bishogwa hanze ivyo rero ntivyari ntivyigira bivugwa ubutarwa bwo bwose ntibwavugwa izo nza habu ntizavugwa ntacyo leta yahakura ku buryo rero n'icyo rero umukuru w'igihugu ntiyakabije ahubwo yavuze ukuri
uyu munsi ni hamanota muri OBM mu kwihangaye kwijana
kumbure biragoye kwiha amanota kuko hari gusanga umuntu yakoresha ikiro rogwe akiha amanota menshi cyangwa akiniga akiha amanota make kandi ndetse ikigo BM kimaze umwaka umwe gikora mugabo icyo novuga cyo turashima aho tugeze kuko mu gisata cyo butare turashobora kwemeza atankeka yuko gushika ku bice 90% cyangwa ndetse birenga ata fraude ikibaho ariko ahantu tukigwana ko biragoye kandi bikogwa n'abarundi benshi kandi benshi mu bihugu cyose ni kubijanye n'agataka ibintu by'amakariyere kuyimba amatafari gusatura amatafari kuyimba umusenyi n'amabuye atampusha zitanzwe aho ndetse tukaba dusaba abajeje intwaro ruhasi ko babandanya badushigikira badufasha bakaba ijisho ry'igihugu kuko naho nyene leta yarahahombera mugabo naho nyene gushika ubu turi ku bice 60% byo kugwanya abo bantu bimba be n'ibyo bikoresho byo kubaka atampusha bafise
muri kazoza nk'umwaka uza ubutihangiro rya OBM niriye kuko turumva umaze gushika kuri binini naho mu madu mwanya muto mwishinzwe ihigo twavuga tuti ihangiro ry'umwaka uzajya baririye
ihangiro nuko atamuntu n'umwe yoba akimba ubutare cyangwa gataka adafise uruhusha atamodoka nimwe yoba ikigira transport itwara ivyo bintu idafise impapuro zivyemeza iyo niyo hangiro ya OBM no kuvuga yuko zero fraud muri kino gihugu
yego me muravuze ibijanye niyo fraud ko ari iyo hangiro kuyigwanya gushika kurugerongira gubusa aha mu karere ka kibihugu bya Afrika bigize ibiyaga binini harigeze kuba hari umugambi ujanye no kuraba aho ubutare buva aho bwimbiwe ibikimo bita traçabilité mu gifaransa kugira ngo bagwanye ubusuma bw'ubutare n'ibyita bita minerai d'osanzo mu gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo mu Burundi twabona hakiri hagahaze ibi byo byo mu bigejeje hehe kugira ngo umuntu amenye ati ubutare bwimbwa aha ntibivemo n'izingorane zindi zikunze kuboneka hagati y'ibihugu
muramba urangira ubwa mbere ho no banza gukosora ko no banavuze mu gifaransa mukabishira mu kirundi mugani w'abazungu traduit c'est trahir mu bavuze kugwanya fraude ku rugero gushika kubusa ntacho twa twakoze nchavuga ko ari ku rugero shikije na kwijana ko twashyize mu kirundi kujanye na no kwerekana aho utare bwagiye buraca cyo twita traçabilité gushika mu gihugu cyo Burundi birakogwa ku butare ko ubutare mu bushoboka buvuye mu Burundi nubwo ko bune gusa si ubutare bwinshi gushika ubu ni ubutare bwa corta ni ubutare bwa castellite ni ubutare bwa wolframite ni nzahabu kubijanye rero nubwo butare butatu bwa mbere navuze twita ubutare bwa troate kumure ntizashika kuco twipfuza ariko iyo traçabilité iriho yoko turashira kuzakorana n'ishyamba ryitwa pacte aho duteza gushira ibimenyetso ku butare bukira aho bwimbiwe hama bukazoza gushogwa hari ku izo bimenyetso byatanzwe na pacte pacte nayo si ishyamba ry'igihugu ni ishyamba ryo ku isi ryerekana yuko ibintu biko biraca mu muco abo bantu maze gushaka kuri comptoir ni twebwe nyene tugenda tukakura ko ibyo bimenyetso hama bugashogwa hanze aho hose pacte ibiri kurabikurikirana dushize ko ibindi bimenyetso ruhabwa na pacte nyene kugira babone yuko ubutare bufise site bufise aho bwimba bwavuye bikaboneka ko bitavuye muri Kongo bitavuye mu Rwanda cyangwa muri Tanzania ko ivyo bimenyetso bigira byerekana ahubwo gutari bwavuye ari nacho gituma gutari bwose bwofatwa buri ko burarengana icyo kimenyetso kitari ko buca bufatwa ko icyo kimenyetso kigira ko aho bwimbiwe aha igisigaye rero no gukoresha ikarata twita ikarata ya CPGL ivyo navyo turiko turavugana na muri CPGL ubwa mesuri nyuma gato formation ivyigwa kubijanye n'ivyo vya trasabite dukoranye na pact byaramaze kuba kubahinga ba OBM turavuganye n'abakozi ba pact baraza barakoresha barigisha abantu bacu kuburyo basigaye bamenye bazi neza uko ivyo bintu bikora ko twari dufite ikibazo harimo bashasha naho harimo bakeyi bakera barasanzwe bikoresha bashasha ni bo benshi abo rero twaravuganye na pact baraza bariga kubijanye no gukoresha iyo karta ya CPGL turiko turavugana na CPGL umurambara na CLGL naho nyene ivyigwa vyaratewe tunganijwe ndetse abahinga baramaze kugira imici ibiri y'ivyigwa ku micita itegekanijwe ni ukuvuga hasigaye umuce wa nyuma uzoba muri uku kwezi kw'icenda ivyo vyigwa biheze duce dushiraho inzego zijejwe gukurikirana ahindwa ubutare ku masite ko ibikorwa biko biragenda neza ivyo bita inspection ko iyo inspection ibaye niho baheza bagaha amanota ahantu hose hirimbwa bakaraka amanota yakurikirijwe ari na vyo bacavuga ngo cotation rouge cotation jaune cotation vert ari cotation vert rero niho haba hafise uburenganzira bwo gushora atangorane aha baraba yuko nagateka kazi na muntu kubahirijwe hatimba abana abantu bariko barakora bafise ibibakingira ivyo rero turiko turabikora tukibaza yuko bitarenze mu mwaka uza natwe izo mpapuro zoba zimaze kuboneka iyo certification ya CLGL izoba imaze kuboneka kubijanye n'inzahabu naho nyine twavuga ko turasabitira hari kuko nta ushobora gushora hanze adafise icyo twita certificate d'origine abantu barimba bagatwara kuri kontwari kugira ngo bashobore gushora hanze hatuza kuza kubaho umuntu avuye muri OBM muri OBR muri BRB no muri PAF bagaheza bagashyira ko sinzi ko noyita igufuri icyo bita sere mu gifaransa bakagira icyo bita plombage hamagaze bagatanga certificate d'origine kuburyo ubwo butare buzoshoboka bazobona yuko izo nzahabu zazananye mu Burundi nkuko twabivuze ku butare buheze aho naho nyene hari icyerekana ko bwazananye mu Burundi no ku nzahabu barabona ati izi nzahabu zazananye mu Burundi
hari ababibaza bati hari ibigo byaje mu kibundo hari n'abashaka kuvuga bati namishyitse cyangwa wa muhini mushasha hati hari ibigo byaje mu gato kabona abakozi baza nabo bashyitse ku rubuga haheze nk'imyaka ibiri itatu bamenyeranye n'abajya bakora urudanazo rwa magendu mwarubatse amategeko ku buryo nabo nyene badashobora kwijajara
ivyo nivyo hariho abakoresha kwijajara ariko twiga ikintu cya mbere dushyira imbere n'inama za misi yose n'impanuro za misi yose turabahamagara ngaho kaja mu nama no kwita inama y'ihugurwa tukabereka icyo bakwiye gukora n'uko bakwiye kwigenza iyo bari tukongera tukabagendera iyo bari tukabaza abatwara tukabaza abene gihugu tukabaza abo bakorana uko abantu bacu bigenza bo ntavyo babazi mugabo basanzwe bazi yuko twarabagabishije yuko umuntu azofatwa atazogirwa ikigongwe ndetse leta yarigoye kuburyo usanga baronka bo agashahara kisununuye kurusha abandi bakozi ba leta kugira bashobore kwigenza neza abakeneye akazi rero ni benshi mu gihe hogira uwijajara twebwe nta kinya na cyane cyane ko basanzwe babizi yuko uwo muntu ashobora gucahinduka ubwo nyene ndetse agatakaza n'akazi ikindi nuko twavuze ko hari abakozi basanzwe bakorera ngaha kuri CH akaba n'abakora mu gihugu hagati nuko mu migambi yacu harimo ko tuza turabahindura kugira ngo umuntu ntagume ari wa wundi kuko burya naho izo ngingo zafashwe umuntu aguma ari umuntu rero kugira ngo tubafashe n'abantu bamumenyere ntibagira gute nuko abo bantu tuzoza turabahindura bakaza ngaha ku biro cyangwa bakaja mu bundi burere batari basanzwe bakoreramo
mu kanya mwavuze muti n'umukuru w'ihabuza ko atawuri hejuru y'amategeko kandi ko uye novuga nti atakinya ku bantu bafashwe bagezwe ibyo kudanaza ubutare twagiye tubibona mu ntara zo mu buraruko cyane cyane abantu bafashwe kandi bagacibwa imanza zikibiriraho aho umwana ashimiye n'ubutungane ariko hari abantu bavuga bati n'ubu hari abantu bakigenda mu mutwe bitwaza ngo ni hejuru ni umutegetsi kanaka ntamuvuge n'izina hari n'abakunze kuvuga ngo generale agapfa kuvuga gutyo ubwo nta bakozi banyu nabo bashobora kucaco bakavuga ati umuntu aje ambarira gucya nabo barize ku buryo bihagarara koko
aho ono bamenyesha ko atabwoba ntabwoba dufise kujanye n'ivyo kuko turaje ibikorwa bimaze iminsi bikorwa tukaraba uko bigenza tukaraba imiduga bafata ko ubwa Amerika ikibazo cyame cyari ku miduga bafata bakora mu muduga n'uwanaka abo barazi yuko hagize bayenderekana abo nabajeje ntaro nabandi barazi yuko hagize umuntu avuga ati ibi ni byanaka twe tubaratice mu babarira babarire batubarire twebwe hanyuma natwe batwe tubabarira icyo rero gica gituma uwo muntu ariko arabesha adasubira kubesha kuko abazi ko uwo muntu natwe dushaka tumurondera kandi biramaze kwibonekeza cyane yuko abavuga bose bibari byitwazo kumbure kubera bazi ko naka atinyitse kubera ipete giwe cyane kubera akaza akora bakamwitwaza mugabo muri ko muratera inkuru n'uwo muntu ukumva yuko nabamwitwaza bamubeshera ivyo bitatana ivyo arimo ahubwo nawe ashigikiye yuko itunga giwe lito bandanya lisahugwa cyane to bandanya rinyuruzwa kandi ugasanga ashigikiye yuko abantu bahanwa ivyo biribonekeza muri ayo manama navuze nyine cyo mukuru akoresha aho usanga haje abantu bo mu mice myinshi ugasanga ubutwari ingabo ugasanga ubutwara abajeje umutekano ko nibo bakunda kubeshegwa baravuze ati turabashigikiye abo bantu nabo guhanwa abo rero bamaze kuvyivugira nta wundi ashobora kuza avuga ngo vyavuye hejuru kuko aho hejuru nabare ko ufatiye ku gihugu hejuru ni ku mukuru w'igihugu umukuru w'igihugu nawe akaba ari we yafashe ya mbere akaba ari nawe yashyizeho urugwego kugira ngo rufashe kugwanya ubwo bunyonyetsi ubu rero turabona yuko atankeka kandi noneho naho duca ubu tukanababaza timbe ivyo mugomba kuvuga vyo hejuru biracyabaho bimwe mwahora mutubarira ko natwe barigeze kuba bitubarira mu minsi ya mbere bakatubara yuko gushika ubu atangorane ubufashwe ahanwa ubufashe atagitugu kimuja ko ngo uwo muntu murekure ngo ngwatumena na kashanke bigenze gutya uvashwe arahanwa kandi nta utinya gufata umuntu ngo nakayo hava amushya kwigitsura
umuyobozi mukuru w'ikigo wa BM mwakoze ku mwanya mwa radio ijwi rya Amerika
natwe turabashimiye kandi n'umunsi wose muzosubira kudukenera karibu kuko bizotuma duha umuco abene gihugu baba bafise ikibazo ikicanke kiriya kubijanye n'ubutari na gataka
turamushimiye umushinga ntaye Jean Claude Nduwayo ushinzwe ikigo kijejwe ubutaya n'agataka mu Burundi OBM abadukurikiye mwese turabifurije umunsi w'Imana mwiza naho ubutaha
turagushimiye cyane eloge wirika neza ku kiganiro utugejejeho ku bijyanye n'ubutare n'agataka mu Burundi birumvikana n'ingingo abatwumva benshi badatindaho abatwumva benshi batumva badasobanukirwa kubera ko n'ibisobanuro bitangwa si byinshi ariko uwo mutungo ni umutungo kamere ni umutungo ntagereranywa namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose turabatumiye mutugezeho ibitekerezo byanyu ku ngingo zinyuranye zireba imibereho yanyu zireba kazoza kanyu aho muri aho iwanyu ndavuga naho mwiga aho mukorera aho mutemberera ese muhabona iki mwasangiza abandi mu kiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mbifurije kandi gukomeza kugira ibihe byiza
Never batwita abatinganyi badushyingira abagore tutazi batwambika uruga tubumva batunywesha akanyanga n'urumogi ayiswe yatuga kipa yakina mwisho.